Ahafashwa abantu benshi ni muri zone ya Musaga mu manuko bwa Bujumbura abanyagihugu bahaba na cyane cyane muri quartier ya Kinanira bemeza ko abantu barenga 50 bahagaritswe n'igipolisi abenshi muri bo barabakoze mu mazu nkuko byemezwa n'uyu munyagihugu yabibonye
haje abapolisi benshi barasentira ngaha hose turi batangwe barafata abahungu babiri bacu bagenda bababoshye direct bo bace bagumya batwara no ku commune abandi bafashe bapakira kizungu zungu benshi babatwara muri batrako harimo ababoyi benshi nibo bakura mu mazu ngaha nyine naho se binjiye barakura ababoyi mu mazu birababaje cyane kuko urabye ingene bafatwa benshi urabona ko ari abantu b'inzira karengana tacu bariko barazira turabye kabisa birateye niso ni biramara maje uri kurabyitegereza kuko hari ha abantu abana usanga batwaye babanyeshuri hari ha boyi nkabo babaye boyi nta kintu baba bagize bakuye ngaho nyene hakurabye birateye agahinda kabisa
bamwe mu bafashwe bahavuye barekurwa umwe muri bo yavuganye n'ijwi rya Amerika avuga ko abapolisi bari bafise abantu babereka abo bafata
harimo abantu bavuga ko bishikanye nibo bagerageza gutanga amakuru bavuga bati abaye umva mwabo bafashe baca baraca bavuga bati uyo twahora dukorana ubu nawe ntitwahora dukorana no kuvuga bakumenye ko mwahora mukorana wacufatwa twari benshi gose twashika apepresse nkane mugabo abo bafashe baciye babatwara bashika nka karanti mugabo baciye babajana muri otrako baja gusambira niho hari abo bitwa ngo barishikanye abo bishikanye batakudomye ku rutoki baca bakureka
umukuru w'ishyirahamwe Europe Burundi ahantu inzego z'umutekano kutajaniranya iyo ziri mu gikorwa cyo gusaka Njangwa Gilbert Beko
nk'abantu baba abapolisi baba basirikare bakija gufata abantu uno munsi babasanga ku irembo bafata umwana w'umunyeshuri ga muri kaminuza ariko aja ku ishuri bakamutwara kumupfunga ibyo byohagarara nta mwiyamamazo ikihari kajya gakaye kumutekano kavuga yuko abantu bose mu nzu zabo bandika abahaba ibyo bintu byokogwa neza kikazira kikazinirizwa yuko babandanye bafata abantu kwibarabara cyangwa babasanze mu nzira bacyo babajyana kubapfunga muri documentation mu gisagara cya Bujumbura ubuhara amahoro ntivyumvikana rero yuko ari wowe kwikika mu kiza ari umupolisi cyangwa ari umusirikare cyangwa umugizi wa nabi wari we wese agafata umuntu kugira ngo amutoze amafaranga cyangwa amufungire ubusa
ibivugwa na Njangwa Beko n'umukuru w'igisagara cha Bujumbura nivyo asaba barongoye abandi yabivugiye mu nama y'umutekano kuri uyu wa mbere Fredy Mbonima
no gufatana mu nda hagati y'abajeje umutekano n'abato mu guhanahana cyane amakuru kugira dushobore gucungera umutekano na cyane cyane inkuru zitanzwe mu nzira zose arabajeje umutekano cyangwa arabajejwe intwaro ikindi twasabye nuko bagiye kugirisha amanama yihutigwa abene gihugu bajejwe abarongoye makaratie bakoreshe bya bitabo bandikamo registre de population banyumba 10 nabo bashobore kuraba yamakaye ari kungo girashwe kumenya abantu bahaba
igipolisi cy'u Burundi kirafite insiguro kibiha Pierre Nkurikiye umuvugizi w'igipolisi
ivyo kujaniranya sivyo gusa iyo hahejeje gukogwa icaha nkigire nadi vuze cyangwa amasasa akavuga abantu babari hafi barashobora gufatwa ko muri ico gihe nta ushoka camenya ati nkozi kibari ariko abo ntibaheza ngo bamara umwanya mu gipolisi bajije kumviriza bakabona ko ataruhara bafise mu vyabaye baraheza bagasha bari kugwa ivyo kujaniranya rero muri rusange ntibibaho abafatwa nababa barondegwa n'ubutungane ku vyaha baba bakoze iyo abatwajaniranya na mwebwe turatumaze kubafata kuko hari gihe ubwo bukozi w'ikibi bubaye usanga muhashitse n'ingoga abajije umutekano bakahashika basangaho na mwebwe kubera ko imwebwe batabafata ariko bagasha baza bagafata kana kundi bakamureka ubwa mbere haba hari abantu barondegwa hanyuma hari n'abantu bashobora kwikekwa n'abaje gufata abo bantu bimwe twita fair police ariko dusanze koko atakimwagira araheza agaca rekugwa
twese muri zone Musaga no muri zone Nyakabiga hafashwa abantu bashika ku 8 nkuko vyemezwa n'abanyagihugu abandi bantu bari hagati ya 30 na 40 bari bahagaritswe mu mazone ya Nyakabiga nyene na Cibitoke hamwe na kariti ya Jabe kuri uyu wa kabiri igipolisi cemeza ko abantu 29 batagira ivyangombwa bari bafatiwe muri Cibitoke barekuwe bategekwa kurondera ibibaranga urunani rw'amashyirahamwe hano hagati y'akazi na muntu ku isi Federation Internationale des Droits de l'Homme mu Gifaransa ruherutse gusohora icyegeranyo ruvuga ko abantu bagera ku 400 ari bo bamaze gufatwa mu Burundi kuva mu kwezi kwa kane umwaka wa 2015 Eroje Urikaneza Bujumbura ijwi rya Amerika.